Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi, turamukijije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Oriane Itangishaka, turabaramukije tubifuriza ikaze mu biganiro byacu byo kuri Nosa.
Uwo mubyeyi atashe araruhutse, atashe amahoro, atashe yarakoze.
Uwo ni Zeno Nicayenzi usesengura ibya politiki, havuga ku itabaruka rya Winnie Mandela uyu munsi ku wa mbere nyuma y'indwara yaramaranye igihe kirekire.
Ahmed Abiy yatowe kuyobora igihugu cya Ethiopia mu kibanza cy'umushikiranganje mukuru w'icyo gihugu. Ahandi naho Malala Yousafzai, umwigeme w'umunyapakistane yamenyekanye mu guharanira agateka k'umwigeme ku isi, akanaronswa agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel Peace Prize, yatangaza ko Pakistan ari igihugu gitekanye.
Izo nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, mube hafi ya radio yanyu. Reka duhere ibiganiro by'Ijwi rya Amerika ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na mugenzi wanjye Oriane Itangishaka.
Urakoze Jeanne Mukankusi. Nk'uko babyumvise abaduteze amatwi, tuhere muri Afurika y'Epfo, aho inkuru heje guseruka gusohoka ivuga ko Winnie Mandela, umutambukanyi wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo, nyakwigendera Nelson Mandela yitavye umuremyi. Madame Winnie yari afise imyaka 81, akaba yitavye umuremyi aho yaragwaye mu bitaro i Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe Victor Dlamini, yashikirije itangaza ati: "Ni n'umubabaro mwinshi tubamenyesheje yuko Madame Winnie Madikizela Mandela yitavye umuremyi mu bitaro vya Milk Park i Johannesburg kuri uno munsi wa mbere, itariki 2 z'ukwezi kwa kane." Winnie na Mandela bubakanye mu mwaka w'1956, bahava barahukana mu mwaka w'1996. Hari nyuma y'imyaka 2 Nelson Mandela abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabure muri Afurika y'Epfo. Madame Winnie Mandela yaramaze ikiringo cy'umwaka umwe akitswe n'amagara. Umuvugizi wiwe havuga ko yitavye umuremyi ku mutaga w'uno munsi wa kabiri, aho yarari muri ivyo bitaro vya Johannesburg ari kumwe n'umuryango we wose. Handi naho muri Afrika, inama nshingamateka ya Ethiopia yemeje Abiy Ahmed mu kibanza c'umushikiranganji mukuru mushasha. Mu ndwi iheze, urunani rw'imigambwe ivuga rumwe na leta yari yamutoye ngo abe ariwe ayobora uwo mugwi, ivyo bikaba ari bimwe mu vyafashije itorwa giwe muri ayo mabanga mashasha. Ahmed habaye umushikiranganji wa mbere agira gatatu mu myaka 23. Ahmed asubiriye Haile Mariam Desalegn yatanze imihoho mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, bitewe n'uruhagarara rwa politike rumaze igihe kitari gito rwibonekeza muri icyo gihugu. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ethiopia yasohoye urwandiko ruvuga kwishimishijwe n'iryo hanahana ry'ubutegetsi ryakozwe mu mutekano kandi ryisunze ibwirizwa shingiro rya Ethiopia. Ahmed ni umunyepolitiki w'imyaka 41. Imbere y'uko aja mu nama nshingamateka ya Ethiopia muri 2010, yari umusirikare w'ipete rya lieutenant colonel. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya no kwiragira Ijwi rya Amerika. Muri Pakistan naho Malala Yousafzai, umwigeme w'umunyapakistane yamenyekanye mu guharanira agateka k'umwigeme ku isi, akanaronswa agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel, azwi ku izina rya Malala Yousafzai, amenyesha isi yuko hari amahoro muri Pakistan. Ubwo butumwa butanzwe n'uwo mwigeme mu rubanza rwo gusozera urugendo rwiwe rw'iminsi 4 yaramazemwo mu gihugu cyo cy'amavuko. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Yousafzai yavuze ko ribaye irya mbere hasubira muri Pakistan kuva mu mwaka w'2012, aho yaraswa mu mutwe. Uwo mwigeme yarashwe afise imyaka 14 n'abagwanyi b'abataliban basanzwe bagwanya umugambi wiwe wo guharanira uburenganzira bwo kwiga kw'abana b'abakobwa. Yusufzai afise imyaka 20 akaba yiga kuri kaminuza yo muri Amerika ya Oxford, akaba kandi hari umwe mu bayobozi b'ikigega cyiswe Malala Fund kimaze kurangura ibikorwa bitari bike bitandukanye byo gufasha abigeme kuja kwiga. Ivyo bikogwa bimaze gutwara amafaranga agera ku mamiliyoni 6 y'amanyamerika y'amadolari y'amanyamerika. Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru b'ishuri rya Amerika, Yusuf Zai yavuze ko cari igikogwa gikomeye kuri we gushobora gusubira muri Pakistan. Yavuze ati mu mahanga hari amakenga menshi yuko Pakistan ari igihugu kigizwe n'abagizi b'iterabwoba kandi ko tamahora ariyo. Ati rero urugendo rwanje rwari ngombwa kugira menyeshe yuko hari amahoro muri Pakistan kandi ko abanyagihugu baho bahagurukiye abagwanyi b'intagondwa.
Radijwe ry'America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Tuna kuri Facebook ijambo ni Radio Yacu VOA. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvoa.com. Radijwe ry'America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru tuyakomereze ku mugabane wa Afrika, duhera muri Afrika y'Epfo aho Winnie Mandela wari washakanye na Nelson Mandela wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yitabye Imana afite imyaka 81 y'amavuko. Yazize uburwayi yaramaranye igihe kirekire, yaguye mu bitaro by'i Johannesburg kuri uyu wa mbere nk'uko bivugwa n'umuvugizi we Victor Dlamini. Mu itangazo yagize ati tubabajwe cyane no kumenyesha ko Madame Winnie Madikizela Mandela hitabye Imana mu bitaro Milk Park Johannesburg kuri uyu wa mbere itariki ya 2 y'uko kwezi kwa 4. Tukivuga kuri iyo nkuru, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Zeno Nicayenzi umusesengura ibya politiki. Yatangiye amubaza icyo urupfu rwa Winnie Mandela ruvuze muri rusange.
Burya uyu mupfasoni yikebanuye, uyu mupfasoni ahambije abapfasoni bakoze neza bagashigikira abanega babo kugira ngo abo banega babo babe abatabazi nka Mandela. Abo bapfasoni baba ari abantu b'inzira mugayo, abo bapfasoni baba ari babandi bafasha urugo igihugu n'ibihugu n'isi kugira ngo bive mu ngorane birimo. Nibyo yakoze uwo mwana w'abantu ahambije abasekuru bacu, uwo niwe yashigikiye uwakuye Afrika y'Epfo mu kaga, uwakuye Uburundi mu ndyane. Uyo yatabaye Afrika y'Epfo, ubu akaba ari kirangiranwa ku isi. Nuko inyuma yiwe hari umukenyezi nawe w'igitangaza. Burya nta wikora uwo muvyeyi atashe araruhutse, atashe amahoro, atashe yarakoze neza, ashira mu buryo ibintu kugira ngo umunega wiwe ahabure Afrika y'Epfo, ahabure isi yose. Ubu ni kirangiranwa, ikinjana giheze cyabonye abantu bake bangana na Mandela umunega wiwe. Abo bantu bamwe bari bakwiye ko abantu bose bagira bati baragahezage.
Wigeze kuba umutambukanyi wiwe kirangiranwa Nelson Mandela yitabye Imana ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2013. Mbe mwitegereje hoba hari abandi bantu bijunja nk'iryo rya Mandela na Winnie Mandela boba bahari kugira bazobandanye urugamba batanguye muri Afrika y'Epfo muri make?
Je kuvuganje simbona umuntu nka Mandela mukinjana giheze burya habaye bihugu ni byinshi ku isi, ariko burya ukubona Mandela ingene yabyifashemo kugira ngo abohore Afrika y'Epfo, burya n'abantu bake cyane bake bashobora gukora birya Mandela yikoreye akabishikana akabitura isi gatangara. Barya abantu ntibaboneka mu kinjana kizima haboneka umuntu umwe nka Mandela mu gihugu, kandi uretse no muri Afrika no ku isi niko bimeze. Murabona ubu isi nzima turi miliyari ndwi, isi nzima yabuze uyirongora angana na Mandela. Nta n'umwe ku isi ubu yashobora kugira bati uyu ni mutabazi aje gutabara isi abanje gutabara. Mandela n'umwe mukinjana, n'umwe muri Afrika y'Epfo, n'umwe muri Afrika, n'umwe ku isi yose.
Murakoze. Yari umushinganahaze none cyayenze umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politike, ubutunzi n'iterambere. Twako tuvuga ku byerekeye urupfu rwa Winnie Mandela, yigeze kuba umutambukanyi wa Nelson Mandela yabaye rurangiranwa muri Afrika y'Epfo no ku isi. Murakoze kuri iki kiganiro.
Gira amahoro.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tunyarukire noneho mu Burundi. Bamwe mu Barundi bayoboka Zebia Ngendakumana bari barahungiye mu Rwanda batahutse ejo ku cyumweru n'uyu munsi ku wa mbere. Ubuyobozi n'abashinzwe umutekano mu ntara ya Kayanza mu Burundi butangaza ko biteguye guhangana nabo bayoboke mu gihe bagerageza gusengera aho bari basanzwe bajya gusengera hitwa Ibusinde. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri i Kayanza, Jean Bosco Ndarurinze, niwe utugezaho inkuru.
Ubwindo ariko bwa nyuma leta y'u Burundi cyakibanza aracugaye ubuzocegera agakomereka ntavuge yuko atabimenyeshejwe.
Inshuro indwi zose buramatari w'intara ya Kayanza Aniseti Ndayizeye yasubiyemo iryo jambo rigabisha abazokwihenda bagasubira gusengera mu kibanza cy'Ubusinde kiri muri komine ya Gahombo. Iryo jambo rigabisha ryatumberezwa ku bayobokeye b'inyigisho z'umwigemeze biyangenda ku mana bo mu makomine ane y'intara ya Kayanza. Bagira ku 276 murabo abarenga ijana baturuka muri komine ya Gahombo isanzwe ibarizwamo umutumba wa Businde. Si kubusabura matari w'intara ya Kayanza yagabisha cyane kuko uwo mutumba ari wabaye imbarutso y'amatati hagati ya leta y'u Burundi n'abayoboke baze biyangenda ku mana. Ariko imbere yo kubagabisha buramatari yabanje kubibutsa ko gusenga bigengwa n'amategeko.
Muremera neza yuko leta y'u Burundi hari amategeko agenga amadini ninge n'abantu basenga mu gihugu. Muravyemera? Muremera neza yuko atamurundi numwe arekuriwe gusengera ahatemewe n'amategeko?
Ntimwishuye.
Bivuga yuko nubwo mwagarutse muje gusubira kugarukana ka kajagari kari gahitwe, sivyo? None nije mugarukanye twebwe turabakira intu bavukanye kandi tureme kuzowafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzamwemeye gukurikiza amategeko abajeje intwaro bababwira n'abajeje umutekano.
Muri uko gukurikiza amategeko uramutswe wa intara ya Kayanza yabari kuriye gusengera imuhira.
Mwavuze ko muri abakatolika muremerewe gukurikiza gukora ibikorwa byose byo gusenga mu gihe ekereziya katolika ariyo ibabwiye uko mubikora. Atari uko nobahanura yuko umwe wese yosha ashinga umusaraba iwe muri saba canke ahandi mugabo iwe we n'umugabo wiwe canke n'umugore wiwe n'abana biwe mugasenga iyo mana huko noneho na jana mukatorika ba vugayo kwa tazo jamu ijuru dini tazo jamu ijuru moja sabia no wenye waza kusenga kusenga la muhiri wa au na uzo gukom mugi udahunga anije umuteka ano kwa wali
umukuru gipolisi muna ya Kayanza yabakuri inkoni kugishitsi ko yiteguriye guhangana nabo mu gihe borenga kuvyura matari yabasavye
ikibazo cy'ubusinde ubutwara cyifashe n'iki wacu kirimo abajeje umutekano ni kambi nabo twifuza guterana amabuye nkuko byabaye mu myaka iheze turaze ko tuvukana turi bamwe bose rimwe twese turabarunda ni hagira umuntu azazanye agatumatari ko kuyumvira gukora ibihitiye muri imyaka iheze twebwe n'ukuri turabakunda kandi mwe murabizi iyo mpamvu twabakiriye ukumubona ariko uzokwiyanka akumva atikunze akaza gusukana n'inzego z'umutekano twariteguye bikwiye bisumbirije ndetse uko mwari mubizi mu myaka iheze
uwabaserukiye aho bashikiye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gatwaro yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko y'igihugu
tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyene mu bandi nk'uko byari bisanzwe abatujejwe mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwire ko muzoza muraturemesha
ku izina ryawe yaserukiye yanemeye ko bagiye kugamburukira amategeko y'indongozi z'ishengero ekrezi y'abayoboka
muramatari yabivuze aravuga yuko twemera ekreziya turavuga ati turayemera hanyuma aravuga ati muremera umusubirizi wa Petero turavuga yuko tumwemera kandi koko turamwemera hanyuma twebwe icyatumye dusenga ukwacu byaribonekegwa y'umubyeyi Bikira Mariya je nizere yuko uwo bizonanira kujya gusengera muri ekleziya bamuhaye umuco azokwimenya atayirinze kugorana nk'uko babivuze
intara ya Kayanza yakiriye abayoboke baze biyangenda ku mana batahukanwe mu Burundi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu w'Imana bari mu baciye ku mpaka wa Gasenyinemba mu ntara ya Kirundo bagera ku 1064 iyo ntara ikaba yiteze ko ishobora kwakira umwanya n'umwanya abandi ku mpaka wa Kanyaru yo hasi muri komine ya Busega y'intara ya Ngozi mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco urakoze kuri iyi nkuru tukivuga ro kuri iyi nkuru yerekeye abayoboke baze biyangenda ku mana bahungutse bava mu Rwanda umugenzi wacu Asumuta Kaboyi yavuganye na bwana Rwahama Jean Claude ushinzwe ibibazo by'impunzi mu Rwanda asubiza bimwe mu bibazo izo mpunzi z'abarundi zavuze ko barimo kujyanwa mu gisirikare
n'ibintu bidafite aho bishingiye tumaze iminsi ngira ngo murabizi tuganira na ziriya mpunzi kubera ibibazo zifite by'imyemerere so bagera aho bavuga ko babona amategeko y'u Rwanda batayashobora bahitamo gutaha ari byo twabafashijemo kubageza ku mpaka w'igihugu cyabo byo kubashyira mu gisirikare nta shingiro bifite ntabwo twabuze abanyarwanda dushyira mu gisirikare ngo tujye gufata abarundi bafite imyemerere itasobanuye
umubare wose wari uteganije kugenda kandi warangije kugenda ejo hari hagiye 1600 bagashora uyu munsi bakomeje
ya uyu munsi bakomeje abari bacumbikiwe Nyanza na Nyarushishi muri Rusizi bose bagiye
ni ukuvuga ngo umubare w'2500 byari byinjiye mu Rwanda byarangije kwasohoka
byose byagiye rwose byatashye ibyo bavuga ni byinshi ntabwo tujya tubitaho igihe cyacu
iwanyu mu ntara hanyuma ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyuma ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyuma ntara ni cyanyu
Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda biganiro byacu birakomeje Afrika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara niyo irimo urubyiruko rwinshi ku isi kandi rwiyongera uwo ni higereranya ko bitarenze umwaka w'2030 ako karere kazaba karimo icya kane cy'abantu bazaba bafite hagati y'imyaka 15 na 24 ku isi hose ni gute ibihugu byo muri Afrika bizabasha gufasha urwo rubyiruko ruzaba rukeneye kwiga no gukora Kaminuza zo kuri uwo mugabane w'isi zaruzuye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sophia Christensen yaduteguriye inkuru irimo ibice bitatu kuri kaminuza ngari yo muri Senegal. Igice cya mbere muracyumva mu ijwi rya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Umwarimu arigisha isomo ry'amategeko. Inside the open umwe mu banyeshuri yibereye hanze arareba nk'uwarambiwe. Niba ushaka kubona intebe bigusaba kugera hano saa sita cyangwa saa tanu kandi amasomo ari butangire saa cyenda. Ariko umwaka ushize avuyemo basozaga amasomo saa munani z'amanywa. Ni ibintu bimenyerewe muri kaminuza y'i Dakar yitiriwe Sheikh Anta Diop. Insa ni umwe mu banyeshuri basaga ibihumbi bitatu mu mwaka wa kabiri mu ishami ry'amategeko, ariko icyumba kigari bigiramo gifite intebe ibihumbi bibiri gusa. Avuga ko n'ubwo yarasa ubusobanuro bwa mwarimu azafotoza nawe utakazisoma. 60% by'abanyeshuri ba kaminuza yitiriwe Cheikh Anta Diop batsinzwe ibizamini umwaka ushize. Abakozi n'abayobozi bavuga ko ubucucike bw'abanyeshuri ariyo ntandaro yo gutsindwa. Iri shuri rigenewe kwakira abanyeshuri bakabakaba 2025, ariko uyu munsi rifite abasaga 100%. Kimwe n'izindi kaminuza ku mugabane wa Afurika, Cheikh Anta Diop ibonekamo ubucucike bukabije. Abanyeshuri barara babyigana, bavuga ko mu ijoro hashyuha cyane kandi bakunda kubura amazi. Martine Mendi yiga mu mwaka wa gatatu, ararana n'abandi bakobwa 11 mu kumba gato cyane karimo amarira atatu agerekeranye. Aragira ati: twarabimenyereye, tubaye muri ubu buzima umwaka wose. Guverinoma ya Senegal yatangije amavugurura akomeye mu mashuri makuru kuva mu 2013, ishoramo miliyoni 750 z'amadolari, ni ukuvuga miliyaridi 430 z'amasefa mu myaka itanu ishize. Umuyobozi mukuru w'iyi kaminuza Ibrahima Tiub yabwiye Ijwi rya Amerika ko bashoye amafaranga menshi mu bikorwa remezo kurusha indi myaka yose yabanje. Aragira ati: mu myaka itanu ishize twakoresheje amafaranga menshi inshuro ebyiri kuruta yakoreshejwe mu myaka 60 ishize. Impamvu byihutirwa iragaragara. Hafi kimwe cya kabiri cy'Abanyasenegali bari munsi y'imyaka 14 birerekana ubwiyongere bukabije bw'abaturage mu gihe cya vuba, kandi umubare w'abasoza amashuri yisumbuye urazamuka cyane. Senegal irimo kwagura za kaminuza ziriho, iri no kubaka izindi kaminuza ebyiri hanze y'umurwa mukuru Dakar. Hari kaminuza ya kure yatangijwe mu 2014, kandi hari abanyeshuri guverinoma iha buruse zo kwiga mu mashuri makuru yigenga yihariye kimwe cya gatatu cy'abiga muri kaminuza bose. Yusuf Ouattara ni umuhuzabikorwa w'umushinga w'uburezi mu mashuri makuru mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Aravuga ko Senegal irimo guhangana n'ibi bibazo kandi itanga urugero rwiza mu karere, ariko kandi aratinya ko amavugurura aje impita gihe. Asanga byakabaye byarakozwe mu myaka 18 ishize. Abanyeshuri ba kaminuza yitiriwe Sheikh Anta Diop barahangayitse kubera ubuto bwayo. Ntibahwema kwigaragambya kubera imibereho n'imyigire mibi, rimwe na rimwe igahoshwa babamishaho ibyuka biryana mu maso n'amasasa atica. Jean Pierre Mendi ari mu mwaka wa kane mu ishami ry'amategeko. Aravuga ko icyo yari yiteze kureba amavuguru ari impinduka mu miyoborere, kwihutisha ibizamini no kubikosora, ndetse no kuzamura imibereho yabo. Ati: ibi byose barabitwijeje, ariko nta na kimwe kirakorwa. Imyigaragambyo yo mu 2014 muri iyi kaminuza yari injyana muntu. Umupolisi yarashe mu mutwe umunyeshuri witwa Basiron Faye wigaga mu ishami ry'imibare ahita apfa. Uwo mupolisi yaje guhamwa n'icyaha cyo kwica, akatirwa imyaka 20 akora imirimo y'agahato. Kuvuga imyigaragambyo ntiyongeye gukara, ariko impuguke zisaba Senegal kongera umwete mu mavugurura kandi bikihutishwa.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, arakoze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Dusubire noneho mu Burundi. Igitega hari abantu babiri bapfuye, 14 bakomeretse biturutse kuri grenade yatewe mu kabari. Igipolisi kikaba kivuga ko 2 muri 4 bakekwa bamaze gufatwa mu rwego rw'iperereza. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana.
Nk'uko bimenyeshwa n'umukuru w'umutumba wa Rugari Gitamo, hari igihe cy'isaha 2:30 mu ijoro rya Pasika, aho iyo grenade yategwa mu kabari kuwitwa Niyungeko Hermenegil batazira gafyiri. Ciza Godance ni umukuru w'umutumba wa Rugari Gitamo, ari nawo mutumba uri ku gasoko ka Ceru ahari akabari katewemo grenade.
Ego ukuntu vyagenze, murazije ko hari ku munsi mukuru wa Pasika abantu bari bateraniye ngaho kabari bariko barasorora, na cane cane gwarugwaruka gw'abajene b'abahungu. Hanyuma rero hadutse umuntu nyene abateramo grenade abo bantu bamwe barakomeretse twasanze hakomeretse abantu 9 na babiri bitavye imana abamerewe nabi barashika 4 bandi babandi 4 nabo bariko baratembera baciye barikora ntibari kwa muganga hari ha bari kwa muganga kora nuko nta nakimwe tuzi ivyo bavyaravuye ku ivyo bintu kuko nuko uri muno kuri no mutumba harara gahengwe twari nyene twatorewe merewe neza ivyo bintu ntivyari byiherutse byaruka kera cyane
kuno mukenyezi ari mu bari bateramiye muri aho kabare aratubwira uko vyagenze
twete maze kuba turi ngaho nyene duterambye hamwe n'abandi banyagihugu batuvuye ku isengero turaza tumaze kuza turaturamakanye n'abagenzi badusanga nta banezerewe tugiye mu kigo twicaye akanya gatoyi nta nico twariko turafata twebwe twumva iyo grenade iraturitse bamwe bashabiruka baje mu kigo jewe rero ntavyuka hariya muntu uze mu mwango haryaye ntandaza kuraba cyasanga imigandi kandi twe twayo ratujana kwa muganga wowe yaciye acikana kamushanye ku ipuro yacikana cyo twe twakoze gusa twayoye abo nyene batwaye mu bitaro tubajana ku ivuri kubera iri hasi ni ka twe batubwira yuko gusa hariho umuhungu yavuze yuko yaba yabonye cacu bikeke kiva amaja ngahaye hagere hafi yibare hagere mu bitoki
n'umusore nawe yari kuyotsa inyama muri aho kabare nyene avuga ko bibabaje kubona umuntu atera grenade mu bantu benshi kuri ubu ariko ahiga umuntu umwe
umva ehe n'izinkwa zikibi arorondera umuntu umwe naho muba muri jana ne twumvise nyene iyo grenade turika nirasanzwe ndiko nkora hajye kujya mpajya hije irondere umwe naho mpa muri jana akagutereramo caguye ngaho abara kanogo kinzi ziniyeka
uyu mutama ati twaguye mu gahundwe ko ku mutumba twari twibaniye neza
twibaniye neza nganta ntanishwa gari hajye pa asanzwe na police baza ba batendera ngaha ntagoretse ati hanye Ejya tangaza cyane gose cyangwa tune bishi kabwe mu gahunzi nyine newe kwa mu gahunzi kandi ari ibintu bije nyene kitiruko kutazi bya byo
mu gatondo kuno wa mbere habaye inama kuri uwo mutumba yahuje n'abajeje intwaro harimo na musanere wa komine ya Gitega komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega n'abanyagihugu Kiza Godance arongoye mutumba wa rugari gitamo aratubwira icapfunditswe muri iyo nama
twafunditse ko tugiye kwicungera umutekano dufashije n'abanyagihugu ama komite mixta subira kore komite mixta dusezi kore nko zahora zikora kora twari twarasinzire twari jajaye tubona ko mengo amahoro yaragaye yarabonetse naye twavuganye n'abanyagihugu ko tugiye gusubira kugira ama komite mutekano kya twirahirira
mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bikekwa bamaze gufatwa ku mvuzo amato gucera muri komine Ntaragitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Shutizijwi rya Amerika mu kanya turaba dusoje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha mbere yaho ariko mugenzi wanjye Oriane Itanga Ishaka abasubiremo muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi
murakoze cyane Jeanine Mukankusi twababwiye yuko Winnie Mandela umutambukanyi wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo nyakwigendera Nelson Mandela yitabye umuremyi Madame Winnie yari afise imyaka 81 akaba yitabye imana aho yararwariye mu bitaro bya Johannesburg muri Afrika y'Epfo iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe Victor Dlamini aho yashikiriza itangaza avuga ati numubabaro mwinshi tubamenyeje ku umutambukanyi wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo Winnie Madikizela Mandela yitabye umuremyi mu bitaro bya Milk Park Johannesburg kuri uno munsi wa mbere tariki 2 z'ukwezi kwa kane Winnie Mandela yubakanye n'uwahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo mu mwaka w'1956 aha barahukana muri 1996 yitabye imana ari kumwe n'umuryango wiwe muri ivyo bitaro nyine aho yari akiswe n'amagara twabwiye kandi ko Malala Yousafzai umwigeme w'umunyapakistani yamenyekanye mu guharanira gateka k'umwigeme ku isi akanaronswa agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel azwi ku izina rya Malala Yousafzai amenyesha isi yuko muri Pakistan hari amahoro ya ni mu gihe yari yagendeye Pakistan mu rugendo rw'iminsi 4 aho yarafise amakenga avuga yuko isi ikeka ko Pakistan ari igihugu cy'abagizi biterabwoba ariko ko ari igihugu gitekanye aho rero niyo makuru umwe twabashikirije avuga hirya no hino ku isi
urakoze cyane Oriane Itanga Ishaka nshuti mwese mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu birahumuje ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Otko Aiden Yarafatanije na Fatuma Karara Arimase amakuru mwagejweho na Oriane Itanga Ishaka kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese rero kwa mwateza amatwi. Tubifuriza kandi ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.